mwumvani radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu arasaba ko uwahoze ari umuyobozi w'ibitaro byigenga Kira Hospital Christophe Sahabu afungurwa. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu iterambere n'umutekano mu Burundi we arasaba igipolisi gufata ya mbere mu kurwanya ruswa.
Eka n'ibi by'amasoko hakwiye kuba nyene ama inspection azarakurikirana kugira ngo barabe ko biriko bigenda neza. Nico twibaza ko byoshobora gufasha.
Gabriel Rufyiri umuyobozi w'ishyirahamwe rirwanya ruswa n'isesagurwa ry'umutungo wa leta mu Rwanda, urukiko rwemeje kuri uyu wa kane ko Ndimbati icyamamare muri filime nyarwanda izina rye ni Jean Bosco Wizeye aguma muri gereza by'agateganyo mu Rwanda. Kandi urukiko rw'ikirenga rwashyizeho itsinda ryo kurwanya ruswa, kuyitahura ndetse n'ibyuho biganishaho.
Abakozi b'inkiko bakwiriye kumva yuko standari y'imyitwarire yabo ntabwo ishakirwa muri rubanda, ahubwo bafite indi bashakirwaho. Ntabwo twari dukwiriye kuba tugihanirwa gufata amafaranga ya ruswa, warukwiriye no guhanirwa yuko wagiye mu kabari ntiwishyure umwenda.
Charles Kadiwabo umucamanza w'urukiko rw'ubujurire, ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi wirweho
tutagize mwiriwe Veniste. Tuyahere mu karere k'ibiyaga binini, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yararangije igice cya mbere cy'ibiganiro by'amahoro i Nairobi muri Kenya, byayihuza n'imihari itari mike yitwaje ibigwanisho igisibije mu buraruko bw'icyo gihugu. Perezidansi ya Kongo yavuze ejo ku munsi wa kane ko ibi biganiro byamaze iminsi itanu. Mu ndwi iheze, Perezidansi ya Kenya yatangaje ko igisagara cya Nairobi kizokwakira ibiganiro hagati ya leta ya RDC hamwe n'imihari y'Abaroberi. Hafi intumwa 30 ziserukira imihari itwaje ibigwanisho mu ntara za Ituri, Kivu y'Uburaruko n'iy'Ubumanuko zarabitumiwemo. Bahuye n'intumwa za Perezida Felix Tshisekedi. Perezidansi ya Kongo yavuze kandi ko iyi mibonano izokurikira no mu ndwi ziri imbere. Ibi biganiro by'i Nairobi byatanguye inyuma y'ukwezi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemerewe kwinjira mu muryango wa EAC. Abategetsi ba Kenya, Uganda, Burundi, u Rwanda na RDC mu ndwi iheze bavuze ko bariko bararaba uko boshyiraho inteko z'akarere zizoba zijejwe kurwanya imihari y'Abaroberi muri ako karere ka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Afrika kandi, perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo ku munsi wa kane yarakeje ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO kubona ryarafashe ingingo zo guhana abihaye ingendo za kudeta. Akarere ka Afrika y'uburengero karanzwemo za kudeta mu mezi aheze, kandi umuryango w'ibihugu 15 wararungitse inteko zo kugarukana umutekano muri Guinea Bissau, inyuma yaho hari abagerageje gutembagaza ubutegetsi. Inyuma yo kuganira na perezida wa Guinea Conakry Umaro Sissoco Umbaro yari mu rugendo muri Afrika y'Epfo, perezida Ramaphosa yavuze ko Afrika ikwiye gufatira akarorero kuri CEDEAO.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwivugwa hanze ya Afrika, ku ntambara yo muri Ukraine, perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yasabye Kongre ya Amerika ejo ku munsi wa kane kwemeza imiliyaridi 33 z'amadolari y'inyongera azofasha Ukraine kugira ihangane n'ingabo z'Uburusiya mu mezi atanu ari imbere. Imbere yo gushikiriza uwo mugambi w'amafaranga, perezidansi ya Amerika White House yavuze ko iyi mfashanyo nshasha igabiwemo ibice bitatu. Igice cya mbere kigizwe n'imiliyaridi 20 z'amadolari y'ibigwanisho, icya kabiri imiliyaridi 8 n'ibice bitanu z'imfashanyo mu butunzi, hamwe n'imiliyaridi 3 zo gufasha abanyagihugu basinzikajwe n'iyo ntambara. Perezida Biden yavuze ko amafaranga yatekanijwe gufasha Ukraine asa n'ayaheze, akavuga ko yizigiye ko Kongre ya Amerika izobandanya gufasha Ukraine n'abayigize badahuza mu bya politike. Mu butumwa kuri perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, Perezida Biden yavuze ko yamubwiye ko atazigera yigarurira igihugu cya Ukraine. Ibi ni mu gihe Uburusiya bwagavye ibindi bitero bishasha mu buseruko bwa Ukraine, aho umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yari yagendeye umugwa mukuru Kiev hamwe n'imicungararo yaho ahasambuwe n'ibitero by'Uburusiya. Mu nyuma Guterres yaciye abonana na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Guterres yavuze ko ashigikiye sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ku matohoza yatanguye, agasaba Uburusiya gukorana nayo. Nayo muri Afghanistan, ibisasu bibiri bitandukanye byaturikijwe mu modokari zunguruza abantu mu buraruko bwa Afghanistan ejo ku munsi wa kane byishe abantu bashika 9, abandi 13 barakomereka. Muhammad Asif Waziri, umuvugizi w'igipolisi cy'intara byabereyemo, yavuze kwizi bombe zahanye iminota mu guturika mu bice by'Mazar Sharif, umugwa mukuru w'intara ya Balkh. Abarondegwa n'ibyo bitero bari abayisilamu b'abashiite nk'uko yabivuze. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu waremanze ko ari wo wakoze icyo gitero. Ibitero bikurikiye ibindi bitero by'iterabwoba byaranze Afghanistani uku kwezi, byahitanye abantu barenga 10 hamwe n'abatari bake bakomeretse. Abatalibani bari ku butegetsi muri Afghanistani bavuze muri iyi ndwi ko abajeje umutekano babo bakuyeho umuhari w'iterabwoba ISIS-K ubangamiye Afghanistan. Bavuze kandi ko twigore ko kurangiza ibisigarira byawo tukibandanya.
Urakoze Aloyizi Bigirimana, mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika, umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Duhere kuri inkuru itugezeho mu kanyi vuga ko leta y'u Burundi yongereye ibiciro by'igitoro kuri essence, mazutu na petroli. Yongereyeho amafaranga ari hagati ya 550 na 700 y'amarundi ku litiro imwe. Ni mu gihe igitoro cyari kimaze iminsi cyarabaye ingume, bigatuma ubuzima busa n'ubwahagaze mu gihugu kubera ko nta modoka zo gutwara abagenzi zari zikiboneka. Mu gihe cy'amezi atatu igiciro cy'igitoro cyongereye inshuro ebyiri. Iyo nkuru turayigarukaho mu makuru yacu yo mu karere. Mu Burundi kandi imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abunganira mu mategeko, muganga Christophe Sahabo, barasaba ko afungurwa. Sahabo yayoboraga ibitaro byigenga Kira Hospital biri Bujumbura mbere y'uko ategeka kwegura amaze gufungwa. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru.
Muganga Sabo Christophe azwi cyane atwara ibitaro bya Karorero bikomeye mu byigenge Bujumbura, Kira Hospital, ari naho asanzwe avura nk'umuhinga mu ndwara z'amaso. Ubu ari mu minwe y'igipolisi, yafatiwe mu biro iwe mu ntango z'uku kwezi kwa kane ari kumwe n'umufaransa Dr Jean David Pilot atwara urwego nyobozi rw'ibyo bitaro. Bajanwe gufungirwa mu biro by'iperereza i Bujumbura nk'uko abamuburanira bavyemeza. Bukeye bwaho uwo mufaransa yaciye arekugwa. Abo muburanira bavuga ko gushika ubu inyuma y'ukwezi atarigera amenyeshwa icaha yagirizwa. Maitre Ernest Ndikumana na Maitre Emmanuel Akizimana baburanira Dr Sahabo Christophe ntibashimye kuduhijwi. Yamara bahaje Ijwi rya Amerika urwandiko barungikiye umushikiriza manza Kizigenza wa Repubulika bamwerekeye nyangwa ry'amategeko riri muri iyo dosiye. Babona ko uwo baburanira bisa n'uko yanyurujwe akajanwa gufungirwa kwirirwa aho atazi kandi ataramenyeshwa ivyaha akwirikiranywe ko bibutsa ko atamuntu arenze imisi 7 canke bibaye ngo bw'imisi 14 afunzwe atarashikirizwa ubutungane bagatangazwa nuko ukwezi kugiye guhera Dr. Sahabu afungiwe mu biro vy'iperereza. Bongera ko kuwo mugabo atawemerewe kumuraba aho afungiwe harimo n'abaganga bitaho ingwara ya asuma asanzwe afise bati niho nyangwa rikabije ry'amategeko ryerekana gashavu abamufashe bari bamufitiye. Basaba bashimitse kuwo baburanira yorekogwa akaburana gidegemvya canke agashikirizwa ubutungane akabwirwa n'ivyaha yagirizwa ivyarivyo. Uko niko n'amashami yigenga kurikirana hagufi ya dosiye yabibwiye Ijwi rya Amerika. Maître Gustave Niyonzima atwara runani rw'amashingwa manza Kavibe.
Ivyo byose bihonyanga ingingo ya 34 y'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa. Yigeze abonana n'umuryango wiwe ngo angemurigwe nta mushingwa manza wiwe apfunzwe uko twovyita kuba sequestré. Apfunze ivyo twokwita de façon vagabonde. Ni nk'ugufata umuntu ukamwareva batinye iki kugira bamwerekane ahobwa ibintu byo muri kahise n'ibintu bidafashe hari umugambi wo kumugirira nabi aba OPG bariko barabaza umuntu bisunga ibwirizwa shingiro mu ntumbero y'ukubahiriza agateka kazi na muntu.
Bukeye Dr. Sahabo amaze gufatwa gafungwa abafisi imitayi muri ivyo bitaro vya Karorero baserukira leta bashize abona urwandiko rurimo amakosa bagirizwa umuyobozi mukuru wakira hospital murayo harimo ubunyonyezi bw'amatungo y'ibitaro gutwara nabi n'ayandi makosa bavuga ko yaragejeje hatemba ibyo bitaro. Icyo bikoze nta gitigire cy'amafaranga yoba yaranyurujwe kiboneka muri ubwo rwandiko. Aha niho amashami yigenga afatira akikeka ko Dr. Christophe Sahabo azira ubwoko bwiwe imvo za politike n'agashavu afitiwe n'ubutegetsi. Dr. Sahabo Christophe amaze gufungwa yacategekwa gutanga imihoho mu ikete yiyandikiye agaragaza ko atanze imihoho ku mvo ziwe bwite. Aha abanyamategeko berekana ko ivyo umuntu akora byose amaze gushikanwa mu biro by'iperereza byinshi bifatwa nk'ibidakurikije amategeko kuko akenshi abikora kugira ngo akizagatwe. Maître Jean-Pierre Bigirimana nawe nyene wo mu mashirahamwe yigenga arafite ico yongera ko
mugihe yamaze kogozwa umuhanga yarajejwe nimba yarakoze amakosa namukozi yo kurikirana mu bijanye n'ivy'akazi atamusumirano narya yuko ingingo ya 42 ibwizo shingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakubitwa intahe mu gahanga afatwa nk'umwere byari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegenje.
Amakuru Ijwi rya Amerika rifise nuko uwo mugabo hari ibindi yasabwe gukora canke gusinya ari mu biro by'iperereza akanka ari navyo byo byatumye ateba mu gasho ku rwego. Ayandi makuru yo kwizera Ijwi rya Amerika ryaronse nuko uruhande rwa leta gwa rushaka kugira imitahe myinshi muri ibyo bitaro ariko umuyobozi mukuru akaba yoba yarababereye intambamye. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico ubushikiranganje bw'ubutungane na moparike rubivuga ko ryahamagaye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje ico kimwe n'umuvugizi wa Sentare na Inyuzwa Agnes Bangiricenge yamara ntibatwitavye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yabandikiye ubutumwa bugira buti twari twifuza ko mugira ico muvuze kwifungwa rya Dr. Sahabo Christophe yahora rongoye ibitaro kira hospital nibihe byaha akurikiranywe ko bihanishwa ibihe bihano ko hari abavuga ko yoba afunzwe bidakurikije amategeko mu bivuga kwiki. Murakoze nyamara gushika igihe twaheza guteguriye inkuru nta watwitavye canke ngo yishure ubutumwa bwacu nuwo umujyango waduhaye ko ari umuvugizi wawo kuri iyo dosiye n'igitabye ngo hagire byinshi atubwira kukunge na magara ya Sahabo yoba yifashe. Ubu ivyo bitaro biramutswa Dr. Sylvain Pierre Nzeyimana atwara urwego rw'abaganga mu gihugu urwego shingwa ntwaro na gore twagwa na Ndagijimana Charles yahoze atwara Sentare yubahiriza ibyizwa shingiro ari nawe yemereye umukuru w'igihugu nyakwigendera Peter Nkurunziza kwitoreza ikindi kiringo mu mwaka w'ibihumbi 2015 ikiringo cazanye indyane mu gihugu nk'uko abamugwanya babivuze. Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge I Kigali kuri uyu wa kane rwategetse ko Jean Bosco uwihoreye uzwi cyane nka Ndimbati akomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi ubushinjacyaha bumurega icyaha cyo gusambanya umwana we akavuga ko bakoranye imibonano mpuzabitsina babyumvikanyeho Kigali Eric Bagira ubusa
Ntangingo nimwe muzo bwana Jean Bosco uwihoreye bakunze kwita Ndimbati n'ubwunganizi batanze mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge za hawa gaciro uregwa ntiyagaragaye mu cyumba cy'urukiko haboneka guruhande rw'ubushinjacyaha abavandimwe n'abafana be benshi bakunze kumukurikira muri sinema nyarwanda ubushinjacyaha bw'u Rwanda burega Ndimbati icyaha cyo gusambanya umwana uyu mugabo wamamaye muri sinema nyarwanda icyaha aragihakana akavuga ko bakoranye imibonano mpuzabitsina n'ababyumvikanyeho uregwa n'ubwunganizi bajurira icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge bakinenga ko kitubahirije amahame agenga Imanza z'inshinjabyaha bavuga ko cyavukije uwihoreye inshingano zo kwita ku bana be uwihoreye n'ubwunganizi bavuga ko icyemezo ku rwego rwa mbere cyashingiye ku nyandiko n'ubuhamya bidatanga umucyo ku kibazo cyagombaga gusuzumwa bajuriye bavuga ko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwagombaga gufata icyemezo rushingiye ku bimenyetso simusiga bitangwa n'abahanga bavuga kandi ko umucamanza ku rwego rwa mbere yagombaga kwita ku matariki uregwa n'urega bakoreye imibonano mpuzabitsina Ndimbati n'ubwunganizi kandi banenze icyemezo cya mbere bavuga ko kitahaye agaciro abishingizi bari batanze ubwo basabaga kuregwa yarekurwa by'agateganyo bakavuga ko kuba afite umwirondoro naho abarizo hazwi atabangamira iperereza ubushinjacyaha bukimukoraho uruhande rwiregura ruvuga ko gufunga bwana Ndimbati byaba ari ugushyira mu kaga abashinzwe kwitaho uwari umukoresha w'akabahizi ufatwa nk'umutangabuhamya muri uru rubanza avuga ko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 12/2019 ataraye mu rugo mu gihe k'abahizi we avuga ko mu ijoro ryo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 aribwo Ndimbati yaraye amusambanya nyuma yo kumusindisha Maitre Bayisabe bunganira uregwa akavuga ko ayo matariki arushaho gutera urujijo kandi n'ababyeyi b'umwana bemeza ko batazi itariki ya nyayo yavukiyeho avuga ko hari abandi bamuri nyuma kuko yakingiwe bwa mbere ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4/2022 akavuga ko ibimenyetso aregeye bibumba ati ugushidikanya uyu munyamategeko akavuga ko dosiye y'akabahizi yatangiye gukurikiranwa ari uko ageze mu itangazamakuru ubushinjacyaha bwo busabira uwihore yari yasindimba ati gukomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe bukimukoraho iperereza buvuga ko nta nenge n'imwe busanga mu cyemezo cy'umucamanza wa mbere buvuga ko bushingiye ku makuru agaragara mu bitabo byandikwa amabana bavukiye kwa muganga biboneka ko kabahizi yavutse ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 6/2022 buvuga ko umunsi ataraye aho yakoraga aribwo Ndimbati yamusambanije ubushinjacyaha bushimangira ko urukiko rw'ibanze rutanyuranije n'amahame ari ibimanza z'inshinjabyaha busanga hari impamvu zikomeye zitumurirwa komeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza ubushinjacyaha busobanura ko urukiko mu bushishozi bwarwo arirwo ruhagacira bishingizi batangwa mu rubanza buvuga ko burega Ndimbati icyaha gihanishwa igihano cy'igifungo kuva ku myaka 2 kuzamura bugakomeza gusaba ko afungwa by'agateganyo kuko bukimukoraho iperereza urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwakiriye ubujurire ruvuga ko uwabyaranye na Ndimbati amushinja kandi abahanga bagaragaje ko abana b'impanga ari abandimbati Ruvuga kandi ko kuba impande zombi zitemeranywa ku matariki bikekwa ko kabahizi yasambanyirijweho bidakuraho impamvu zikomeye zituma ubushinjacyaha bukekaho uwihoreye icyaha ruvuga ko Ndimbati atagaragaza undi munsi yamusambanyirijeho rushingiye ku ngingo z'amategeko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanze ibisobanuro byose by'uregwa n'ubwunganizi rwavuze ko kuba gufungwa by'agateganyo ari irenga yubora nta gaciro byahabwa igihe hari impamvu zikomeye ku muntu ukekwaho icyaha gihanishwa igihano kuva ku myaka 2 y'igifungo kuzamura naho ku ngingo y'abishingizi yatanze nayo urukiko rwahiteye utwatsi rwasobanuye ko kuvuga ko abishingiza n'inyangamugayo kandi nta nyandiko igaragaza ko bazamwishingira nta gaciro rwabiha aho bagombye kuba bagaragaza mu nyandiko uburyo bashobora kwirengera ibyangiritse ku kijyanye no kubabura navuga ko afite aho abarizwa n'umwirondoro bizwi urukiko nabyo rwabitesheje agaciro rwashimangiye ko Ndimbati ari gucyaha gikomeye rwabaye cyo kimwe no kubavuga ko yamufashaga kurera abana kandi yifuza gukomeza izo nshingano urukiko rwavuze ko bidakuraho uburemere bw'icyaha kurikiranyweho Nyuma y'isesengura ry'urukiko umucamanza yategetse ku icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge gihamu ko kiri mu ngingo zacyo zose yategetse ko bwana Jean Bosco ubihoreye uzwi nka Ndimbati akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe gitegereje kuburana urubanza mu mizi n'urubanza rwakurikiranywe n'abantu benshi biganjemo abafana ba bwana Ndimbati bamwe muri bo bakurikiranye icyemezo cy'urukiko biyunamiriye abandi bitangira itama nk'ikimenyetso cy'akababaro bagira ubusajwi rya Amerika Ikigali
tukiri mu Rwanda urukiko rw'ikirenga rwakizeho itsinda ryo kurwanya ruswa mu nkiko kozo mu gihugu n'itsinda rigizwe n'abantu barenga 70 basanzwe bakora imirimo inyuranye mu nkiko bahawe inshingano zo gutahura ruswa cyangwa ibyuho biganishaho inkuru irambuye Assumpta Kaboyi
mukuru w'urukiko rw'ikirenga Faustin Ntezilyayo watangije itsinda yavuze ko imikorere yabo igomba guhindura isura mbi bamwe mu baturage bafite ku rwego rw'ubutabera ndetse asobanura ko igihugu kirimo ruswa kigabanya icyizere abaturage bagirira ababayobora Bwana Ntezilyayo asaba abandi mu rwego rw'ubutabera kushyiraho akarusho mu guhangana na ruswa
ruswa mu nzego z'ubutabera cyane cyane mu rwego rw'ubucamanza ishobora guha icyuho ruswa mu zindi nzego z'ubutegetsi no mu rwego rw'abikorera ku giti cyabo kuko hatabaho ubushake bwo guhana abayikurikiranyweho kuko abakabikoze nabo barangwa na ruswa niyo mpamvu urwego rw'ubucamanza gukora neza nta kubogama ari urufunguzo rw'ingamba zose zo kurwanya ruswa
komite yasizweho yasabwe kuzacunga neza hagaragaye icyuho cya ruswa bakahakurikirana amazi atararenga inkombe ndetse bakabasha gutangaza uwo ari we wese wagaragarwaho na ruswa Bwana Hiteremye Alphonse usanzwe ari umucamanza mu rukiko rw'ikirenga niwe wabaye umuyobozi w'iyi komite yasobanuye ko bifuza kuzasoza neza inshingano bahawe
turasabwa gutanga umusaruro uhagije kuko imbogamizi zari ziriho ubu zitegihari ubu noneho izo komite ziri ku nzego zose z'ubucamanza kugeza no mu rukiko rw'ikirenga ntawe ugomba kumva ko hari aho ingamba zo kurwanya ruswa zitareba abashyizwe muri komite kugeza ubu sinzi ko hari wabyanze barasabwa gukora inshingano zabo uko bikwiye cyane cyane iyo gukurikirana no gutanga amakuru ku gihe ahagaragaye nk'icyuho cya ruswa amazi atararenga inkombe twese ndabizi ko dufite inshingano zisanzwe z'akazi dusanganywe ariko ubwo n'aka komite ni akandi kazi kiyongeyeho nako tukaba dusabwa kugatunganya mu bwitange
iyi komite nshya yashyizweho kuri uyu wa kane ije isimburi yari yarashyizweho mu mwaka w'2015 bivuze ko yananiwe gukora mu byagaragajwe nk'ibyayinanije hari ukwanga kwiteranya kwagiye kuboneka mu bari bagize iyi komite yavuyeho abacamanza bitabiriye uyu muhango bagaragaje ko usibye kurwanya ruswa umucamanza akwiye no kugira indi myitwarire myiza uyu ni Kariwabo Sharire umucamanza mu rukiko rw'ubujurire
abakozi b'inkiko bakwiriye kumva yuko standari y'imyitwarire yabo ntabwo ishakirwa muri rubanda ahubwo bafite indi bashakirwaho ntabwo twari dukwiriye kuba tugihanirwa gufata amafaranga ya ruswa wari ukwiriye no guhanirwa yuko wagiye mu kabari ntiwishyure umwenda wari ukwiriye guhanirwa yuko niba wariyandagaje ukagera n'aho byari umwana hanze ugahanirwa yuko udatanga indezo ntushobora kuza guca urubanza rw'umuntu utaratanze indezo wawe ari uko bakwirukaho
kuva mu mwaka w'2005 abakozi basaga 90 bo mu rwego rw'ubutabera bagaragaweho n'amakosa anyuranye arimo na ruswa harimo 64 birukanywe burundu n'abagiye bahabwa ibihano binyuranye urwego rw'ubutabera ruzwa mu zitungwa agatoki kugaragaramo ruswa aho hari abaturage bakunze kugaragaza ko basiragizwa mu nkiko kugira ngo bakunde bibwirize batange ruswa hakiyongeraho n'igitutu cy'imiryango mpuzamahanga ikunze gushinja urwego rw'ubutabera bw'u Rwanda kutigenga aho iyo miryango ivuga ko urwego rw'ubutabera rufata ibyemezo bigendanye n'umurongo politike y'igihugu iba yifuza Assumpta Kaboyi ejo rya Amerika I Kigali
mu Burundi naho haravugwa ingamba zo kurwanya ruswa urwego rutanga amasoko mu gihugu nirwo ruvugwa ko rurangwamo ruswa cyane minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yiterambere n'umutekano Gervais Ndirakubuca arasaba abapolisi baherutse gushyirwa mu myanya y'ubuyobozi guharanira kurwanya ruswa ni mu gihe igipolisi kiri mu bigo bivugwamo ruswa nyinshi Kigali Desire Hatungimana
Indwi igiye kurangira umukuru w'igihugu agenya abapolisi mu mabanga amashasha yo kurongora abandi haba mu burongozi bukuru bw'igipolisi mu turere no mu ntara kabaye akaryo ku mushikirangano w'intara hagati mu gihugu n'umutekano ko gukeza abaherutse kuronswa amabanga ariko agira ko abatekera n'impanuro kugira akazi bagiye gukora kazogira ico kamariya abanyagihugu
tube stable dabo mu miryango yacu ko ntuzoja ku kazi waraye mu nduru ngo ushitse ku kazi wari kizohereza amaboko no ujejwe ne yaza kukuraba arya zosanga wigiriwe byashavu wavanye muhiru curi mutako tubanze twuzuze mu ngo zacu hanyuma no ku kazi bizoca bigenda neza umenya abo tujejwe kubujyo naho ugeze hose bakubajije ati uri commissaire provincial nka nawe uhura n'umuntu akakubaza ati mbega ubuze bitigira bya police bangana iki mu ntari wawe utere kubaza ngo rekanze kurondera kiba kingaha mu mutu tumenye abapolisi tujejwe umwe wese tumenye icyashoboye n'icyadashoboye
umushikiranganje ndira ko buca nahashima ko ari ntambwe yamaze gushika ko aragabisha abajejwe gutanga amasoko igisata kikirangwa mu biturire bituma abantu bataronka ivyo bagenewe asaba izo ndongozi kubera karoro abo bajejwe mu kugwanya igiturire n'amabi yacu
ikintu kijanye n'igiturire n'ibyo byose twahora turinda gusaba ngo gende uzogaruka kandi hari uburyo bwo kumuntu gende umwuzurije umutunganirije byose tubigire kirazira tumaze gutera intambwe ikomeye muri imyaka ibiri heze ariko dushiremwa kandi kariro dushike kuri ya ntumbero y'indi cyubahiro aho umwene gihugu atunganirwa atacarinze gusaba hanyuma bene gihugu bonyene ari bazotubera ibyabona mu byo bazo bavuga bati mu gipenzi ubugifasho
Gabriel Rufiri arongoye ishyirahamwe Oricom yishinze kugwanya igiturire risesa kugwa ry'ubutunzi bwa leta arashima kubona umushikiranganje mu byajejwe harimo umutekano agaruka ku kibazo cy'igiturire Rufiri aremeza ko muri no misi ho vyiraye na cyane cyane atangiwe igitoro gisigaye ari nk'umuzi wibuye nahashima asa umushikiranganje ko ingingo zifatwa zigendana n'imperekeza
nuko hoba cyo nokwita umugwi wozo urakora nkabijya bagize mu bijanye n'abakontabure ibyo twokwita les semaines témoins bakaza baragira izankete surprise nokuvuga abantu bagenda kugira amasuzumwa batazi ko bagiye kuyagira bakaza baragenzura eka nibi by'amasoko hakuye kuba nyene ama inspection azara kurikirana kugira ngo barabe ko biriko bigenda neza nico twibaza ko byoshobora gufasha
mu gihe mu Burundi amazi imisi yibonekeza ubusuma bukogwa n'abantu bambaye impuzo z'igipolisi umushikiranganje ndira ko buca asaba abategetsi bashasha mu gipolisi kuhagabira asaba izo ndongozi mu gipolisi gufasha kugira abapolisi bagendanira abantu basubizwe mu makambi amenyesha ko abakora ubwo bubisha bashobora kuba bafatikanya n'abapolisi basa n'abahevye umwuga
umupolisi amaze umwaka imyaka ibiri imyaka itatu adataha mu ikambi aba yamaze gutakaza ndakarishye umupolisi bica bigorana hari abapolisi benshi bari nyuma y'abantu mbere hari mu ntabari nyuma y'abantu banditswe yuko bari muri ugo rwego rwo gucungera inzego abatari muri izo nzego bose abo bapolisi bose baveyo bose atanumavuye nta mupolisi twifuza kwa umunyezamu wo kugura protayi nta mupolisi twifuza kwa umwungeri wo kuza kuragira inka naze rero akorera igihugu areke gukorera abantu
umushikiranganje Jean-Claude Ndirakobuca yasavye abarongoye igipolisi mu ntara gukorana n'ababuramatari kuko kiza COVID-19 ucasubire kwibonekeza mu ntara zimwe zimwe z'u Burundi nka Kirundo yasavye kuzitira bataronerwa ingingo zose zo kugwanya ico kiza zigakurikizwa abatavyubahirije bagahanwa Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kinege
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
umwana w'umunyarwanda kazi Anita Uwamahoro wavanywe mu Rwanda mwaka w'1992 akaba yaramaze iyo myaka yose ashaka umuryango we na umushaka barabonanye binyuze mu kiganiro agasaro kaburaga
C'est un rêve qui se réalise pour moi. Il y a un rêve qui se réalise pour moi. Il y a un rêve qui se réalise pour moi. Il y a un rêve qui se réalise pour moi. Il y a un rêve qui se
Musaza we Jean-Claude Habumugisha batandukaniye mu nkambi yikabuga bavuye mu Yanyacyonga mu mwaka w'1992 niwe arumaze imyaka 12 amushakisha
Leruki mamaga numbwira yuko wagerageje kumubona rwose numvise zindeze ku buryo udashobora kubyiyumvisha numvaga bitashoboka kuko nari maze igihe kirekire ngishakisha kuva muri 2022 njye nibwo ninjiye mu byo kuvuga ngo reka mushakisha rwose nako kuva muri 2010
yego
nibwo nabyinjiyemo none ubu mubonye muri 2022 urumva hashize imyaka hafi 12 rwose n'urugendo rurerure gusa ndabashimiye
Uwamahoro yaramaze imyaka 30 atandukanye n'umuryango we twamubonye nyuma y'iminsi 3 dutangiye kumushakisha inkuru ye izaba iri mu kiganiro cya 30 kuva agasaro kaburaga cyatangira ntimuzacikwe ni ku cyumweru isakumi ku isaha y'u Rwanda no mu Burundi ni hano turangirije aya makuru hamwe na Mukubeli ya Baro wafashije kuya nabagezaho mbashimire mwese kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi turifuje kurangiza icyumweru neza dukomeze gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'umunsi uko umutima ubizi isiko umunwa ubivuga murangize icyumweru neza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.